amashimwe abe ay'umwami Imana kubw'ubuntu bwiwe n'ubwizigirwa bwiwe byadutumye dushobora kuza tukaba turi hano kuno mugoroba. Ntituba tuzi neza ko tuza kuza hano cyangwa ko tutaza, ariko n'ubuntu bw'Imana iza ikadutwikiriza kandi bukatumurikira, bigashoboka yuko dushobora kuza tugakoranira kandi imbere y'inyonga zayo. Nitwemere rero uno munsi dushobore kwihanga amaso, kuko niwe mwami kandi niwe dukeneye kubona. Imana idufashe dushobore kuyibona imbere yuko dusenga, imbere yuko dutakambira umwami wacu. Sinzi uko mwe mwiyumva mu mitima yanyu, ariko akenshi ndavyibaza ko twabwirizwa gusenga cyane, twategerezwa kuza imbere y'umwami wacu akenshi, tukaza imbere yiwe kenshi cyane, tukamugururira imitima yacu, twategerezwa kubonegwaho akanya umwami wacu aduhaye kugira ngo dushobore kumuhimbaza, twongere tumushimire. Ntitwabwirizwa guceceka, ariko twabwirizwa kugurura iminwa yacu, tukugurura iminwa yacu, tukareka imitima yacu ikuzura ubuntu bwiwe na mwemu wiwe, tukamuha amashimwe kubyo adukorera. Na umwami wacu nadufashe kugira ngo dushobore kubikora kandi tugirire ubuntu. Urabona shaka nsome ijambo twebwe twese tuzi lili muri Timoteo wa kabiri. Ntumwa Pawulo arandika ngaha Timoteo wa kabiri igice cya kabiri umurongo w'umunani, Timoteo wa kabiri igice cya kabiri umurongo w'umunani aravuga ati, wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ubwo mbabarizwamo no kubohwa nkabohwa n'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ryo ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Murongo w'icumi, nicyo gituma nihanganira vyose kubw'abatoranijwe kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Murongo wa cumi na rimwe, iri jambo niryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe. Murongo wa cumi na kabiri, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tumwihakana nawe azotwihakana. Cumi na gatatu, naho tutoba bizigirwa we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika. Tugeze hano, iri ni ijambo ryera kandi ry'igiciro. Turazi yuko dufatiye ku vyanditswe, turazi yuko intumwa Pawulo yandikiye ibintu vyinshi cyane Timoteyo, yaramuteye intege aramubwira uko ategerezwa kwitwara, kuna tuzaba kwitwara. Hano rero aravuga nk'uko twabisomye ngaha ku murongo w'umunani ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Sinzi, ariko turavye ibintu uko biri mu gihe cyacu, tukarabigihe cyacu cyane, tukavuga ibintu uko biri. Turamutse tuvuze rino jambo mu gihe cyacu canke umuntu arivuze, ubwo nyine boca bakubwira ngo mbega umuntu yibwira ibyo adafise, yigira icyo atari, ninde ashobora kwibaza yuko ibyo we avuga ari bwo butumwa bw'agakiza? Intumwa Pawulo yari umuntu yatowe n'Imana, umuntu yatoranijwe n'Imana kandi yagenewe gukora ibyo yakora. Aravuga rero ngo nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, nkuko utwo nawe uvuga abivuga n'ubushizi bw'amanga bwinshi aravuga abana akavuga ku munwa w'icyenda akavuga ngo ubwo mbabarizwamo no kubohwa nkabohwa nk'inkozi y'ikibi ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Ibyo rero byabaye ikimenyamenya ko ari ukuri, kuko ukuri nk'uko tubizi twese ukuri abantu barakugwanya kuva ku ntango. Kuva ku ntango ukuri kwamye kugwanywa abantu bakagukura ngo kuveho. Kandi kuva icyo gihe niho Pawulo yashoboye kumenya neza ko ivyo avuga ari ukuri kuzima. Rero turavye mu gihe cyacu, ndashobora kubivuga ntibeshe kandi turashobora kubyibutsa twebwe ubwacu, burya ijambo twakiriye n'ukuri kutagabanije, n'ukuri kuzima, kubera ko riragwanywa bara ukuri barakugwanya, baragucunanguza, bakashira mu ngoyi abakuvuga, mbere bakatwambika n'ibara. Niba intumwa Pawulo yarashoboye kuvuga bino bintu, akavuga yuko yavuze ubutumwa bwiza bw'agakiza kandi ababwemeye ababwumvise, muri icyo gihe turazi yuko rino jambo ryavuzwe muri kino gihe cyacu ni rya jambo nyene, kandi rirangwa na bya bintu nyene byaranga ijambo kiriya gihe. Imana itugirira ubuntu kugira ngo dushobore cyo kimwe na Pawulo n'abatwitangiye imbere dushobore gutwara kuno kuri buno butumwa bwiza bw'agakiza tubutware muri nosi yose. Turazi yuko mu gihe cyacu biragoye cyane, n'ukuri ntibyoroshye kuvuga ukuri. Ninde yumva ukuri? Kuko ibivugwa byose n'ukuri ariko kugoretse. Ukuri baragucurika kandi abantu bari ku isi bakabyemera. Ninde uno munsi yumva ukuri? Ninde ategwa gutwi ukuri? Kuko ukuri baragucunanguje, barambitse, barabakuvuga. Pawulo aravuga ngaha ku murongo w'icumi, aravuga ati nicyo gituma nihanganira vyose kubw'abatoranijwe, kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Murongo wa cumi na rimwe, iri jambo ni ryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe. Nawe umuntu iyo bicikira arabana akavuga ati erega ntituzobana nawe gusa, oya. Aha ku murongo wa cumi na kabiri aravuga ngo namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana, nimba tumwihakana nawe azotwihakana. Murongo wa cumi na gatatu nawe akavuga ati naho tutoba bizigirwa, kandi niko bimeze. Niko bimeze, iri jambo ni ry'ukuri. Naho tutoba bizigirwa, we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika. Ni byiza cyane, murongo wa cumi na gatatu, kuko adashobora guhindagurika. Imana itugirira ubuntu kugira ngo dushobore kuguma turi abizigirwa gushika ku iherezo, kandi tuguma turi abizigirwa ku ijambo ryiwe, dushobore kuba abizigirwa ku byo twamwumvanye. Intumwa Pawulo aravuga yuko yagiye mu ngoyi, ariko ko ijambo ry'Imana ryo ritaboshwe. Naho yaraboshwe, ijambo ry'Imana ryo ntiryari riboshwe, ijambo ry'Imana ryo ryaravuzwe. Imana itugirira ubuntu kugira ngo ijambo twaronse, twahawe, dushobore kubana yaturibwira abandi, turi kwiragize muri kino gihe turimwo. Tuzobikora gute? Niyo ibizi. Ariko icyo bikoze gusa ishyire mu mitima yacu icyo kintu dutere tuje imbere turi kumwe nayo, tuyitege, twihangane turi kumwe nayo, twihangane dushikamye kugira ngo tuzoshobore kuganzanya nayo tuganzanye nawe kugira ngo dushobore kumenya ubwizigirwa bwiwe kandi tugume turabizigirwa ku mwami wacu duheje icyubahiro izina ryayo kuko nayo nishobora kwihakana nishobora guhindagurika kuko imana n'ukuri nishobora guhinda kandi ukuri guhoraho reka duhaguruke dusenge Datoke turi mwijire turagarutse imbere yawe twese hamwe imbere inyonga zawe ewe mana turagushimiye kubwizigirwa bwawe kubwijambo ryawe mwami ntitubereye kugira ngo dushobore kuzanira amashimwe ukwiriye ewe mana yo mwijuru ntidushobora kubitahura cyangwa ngo tubivuge uko bikwiye ariko wewe mwami Yesu Kristo turagwesheje icyubahiro mwami kuko uri umwami w'ijuru kandi waratwitangiye imbere wafashe ikibanza cyacu mana ndagusavye ungirire ubuntu mwami utugirire ubuntu duhe n'inkomezi ewe mana inkomezi ikwiye kugira ngo dushobore kugushima tuguheshe icyubahiro ewe mwami kuko urabereye icyubahiro ishimwe ugusengwa no gushyirwa hejuru ibyo byose urabibereye igihe cyawe cyari cyageze mwami waragiye mu ijuru mwami ariko igihe cyawe kizogera aho uzogaruka mwami nutugirire ubuntu mwami nuduhe inkomezi zo gushobora kukurindira kukwitega iwe mwami Yesu Kristo tukwitegana inkomezi n'umwete mana yanje n'umukiza wanje nutugirire ubuntu mwami tuzobe twiteguye kugusanganira kubera ko mwami igihe kirageze mwami ibimenyetso birabitwereka mwami ko igihe gikuze mwami ndagusavye Yesu Kristo numereko mwami nuhere kuri twebwe twese mwami Yesu Kristo kugira ngo dushobore kuguhesha icyubahiro no guhimbaza mwami kugira ngo imitima yacu kukugururira kugira ngo iminwa yacu yuguruke mwami dushobore kugushima no kuguhesha icyubahiro mwami kuko ijambo ryawe ntiriboshwe ariko riridegembya ewe mana kandi uri kuravugana natwe mu mwidegembyo mwami nutugirire ubuntu kugira ngo dushobore kugendera mu mwidegembyo dushobore guhesha icyubahiro no kugushima mwami Yesu Kristo amen amashimwe abaye umwami wacu kubona twemere gushura kuba hano n'amahigwe kandi niba tubwirizwa kuyihesha icyubahiro reka dufate kano kanya tubonegweho Natasha Schmidt yavuze uko twiyumva twese ko twari gushima kwivuganira n'Imana tuvugane nayo ku buryo tugira ubushizi bw'amanga yuko irikira twumva ko irikirumva ibyo turiko turayibwira kandi tugira ubushizi bw'amanga ko ivyo tuvuga navyo bimuhimbara kandi ko biri mu kugomba kwiwe ahenshi barasenga Imana ibyo turabizi twese ibyo si bishasha hari abantu basenga mbere kuturusha ariko ikintu cyangombwa ni ugusenga uri mu kugomba kw'Imana icyangombwa ni ukuvugana n'Imana nk'uko umwami wenyine yabivuze ngo ntiduvuge amajambo menshi ntitubomboranye iminwa tuvuge menshi ariko tubwire Imana ikituri ku mutima by'ukuri hari ibintu byinshi twabwirizwa kugirirwa ubuntu bwo gushobora kwiga tukaraba icyo umwami ashaka kutwigisha tukaraba tukamenya ingene twabwirizwa kumunzanira ibyo bintu byose bitubabaje haranditswe ngo kandi tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose bitumenyesha yuko duhawe icyo tuyisabye Yohana wa mbere 5:15 birakwiye yuko dusenga turi mu kugomba kwiwe kugira ngo Imana ishobore kutwumva kandi twishure igihe twasoma rino jambo hano yuko ijambo ry'Imana ritaboshwe murazi yuko ijambo rivuga ryivugira vya bibyo dusoma vya byo twumva liguma rijya jambo nyene ijambo ry'Imana rihoraho iyo bidashira ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi rino jambo ry'Imana ntiriboshwe twasomye hano yuko Paulo yaboshwe nk'inkozi kibi ariko ijambo ry'Imana ryo ntiriboshwe nje gituma nico gituma ngo murongo w'icumi uravuga ngo Timoteo wa kabiri gicisha kabiri murongo w'icumi ngo nico gituma nihanganira byose kubwo abatoranijwe yarabwiye ubutumwa abantu bose ariko abantu bose barumvise ijambo ry'Imana ariko imibabaro n'ivyo bintu byose byagebera mushikako ivyo yabwirizwa gucamwo byose yabicamwo kubw'abatoranijwe wenyene arabishimene wenyene tubishimangire ko uno munsi Paulo yari wenyene ubwiwe nawe yari uwatoranijwe n'Imana cyari gikoresho cyahiswemo n'Imana kugira ngo bigende gute kubera iki kubw'abatoranijwe kugira ngo ashobore kubazanira ijambo ry'Imana ryahishuwe abikorinto ntiyashoboye kubabwira amabanga komakomeye aravuga ngo mwebwe mwabwirizwa kuba mugezaho murya ibyo kurya bigumye ngo ariko ubu muracanywa amata abikorinto ba mbere igice cya gatatu murongo wa kabiri turavyira ishengero ry'Efeso nivyete nicete yandikiye abaroma nicete yandikiye abigaratia turabona ukuntu yashoboye kwinjira mu mabanga y'Imana akayavuga ko mu buryo bwimbitse hano nabonye ikintu kimwe muri Timoteo wa kabiri mu gisha kabiri mu murongo wa 11 iri jambo ryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe mu murongo wa 12 namba twihangana mu murongo wa 12 Neba twihangana tuzokwimana nawe are turi bw'ijambo Yakobo yanditse ngo tubwirizwa kwihangana gukuza kumwami kuri hafi muri Timoteo wa kabiri igice cya mbere Timoteo wa kabiri igice cya mbere murongo wa 13 Paulo aravuga Timoteo wa kabiri igice cya mbere murongo wa 13 Paulo aravuga ngo gumya icyitegererezo cy'amajambo mazima wanyumvanye ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu murongo wa 14 ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mwe muyera aba muri twebwe Paulo yarazi neza yuko ko atari amajambo gusa apfa kuvuga ariko ko cyari kibitsanyo ciza cy'agaciro yari yarabikijwe inyigisho nzima zo mu byanditswe vyera yarashobora kuvuga ati amajambo mazima wanyumvanye uyagumisha ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu buri nyigisho yose ibivugwa byose bibwizwa kuba bifise isoko kuri Kristo kandi bitumbereye Kristo hagize ikindi kintu gifatanye navyo kidafatanye n'ubwiza bw'Imana kidahesha icubahiro Yesu Kristo muri ico gihe tuba twavuze ibinyuranye n'Imana ivyo rero nta kamaro biba bifise turabona yuko tubwirizwa guhesha icubahiro cyose Imana ku murongo wa 14 aravuga ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukizigamishe mwe muyera aba muri twebwe no jambo nyene ryahishuwe na mwe muyera libwirizwa kuzigamwa ari rizima likazigamwa na mwe muyera aba muri wowe no muri jewe Imana irashobora gukora ivyo bibiri uko vyose ari bibiri irashobora kubikora irashobora gutanga irashobora kuzigama irashobora kubitsa umuntu kandi kongera ikazigama turasoma rero ku gice cya kabiri umurongo wa kabiri Timoteo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa kabiri ngo kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi ubishyikiriza abantu bo kwizigirwa bazoshobora kuvyigisha n'abandi. Ibi bintu ni vya ngombwa cyane, ni vya nkenerwa cyane. Pawulo aravuga hano ngo ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona vyinshi. Pawulo ntiyavuga ibintu mu bwongoshwe abwira Timoteo amubwira ngo umviriza ngo ibi ngo nibi. Ivyo uyu muntu w'Imana yavuga n'abandi baravyumvise, ntiyabibwiye umuntu umwe wenyine ngo abuze ngo amubwire ngo umuntu umwe ngo acavuga ngo ngo hari ibintu Pawulo yambariye bidasanzwe ngo abibwiye jewe jenyine. Oya, ibyo umuntu umwe yari yarumvise n'abandi benshi bari baravyumvise, ibyo ari byabwiye umuntu umwe n'abandi baravyumvise, ku Mana nta banga ribaho. Nk'uko bimeze muri kino muri bino bihe, akenshi turatangara turavye ukuntu umwansi abesha abantu. Rero umuntu ambwiye yuko afise uburyo burenga igihumbi bwo gukora ikintu kimwe, sino kwibanda muhaririza, sino haba namba, sino muhaririza. Rero iyo abantu bumvise ijambo ry'Imana baretse gusa kugira ngo banyiganyizwe n'umuyaga uwariwo wose, ariko hano turahanugwa bakatubwira ngo ngo duhagarare dushikamye dusubire ibyo twumvise mu maso y'ibyabona byinshi, tubibwire abantu bo tubishikirize abantu bo kwizigirwa, atari abantu baca babigira ibintu byabo bakabigira ibintu byabo bwite, ariko abantu bo kwizigirwa, abantu bagaragaye ko arabo kwizigirwa, abantu bo nyene ubwabo bashobora kwakira ibyo Imana yahishuye kandi bigacika kuri bo uguhishurirwa, kugira ngo nabo bashobore kubibwira abandi, bashobore kuvyigisha abandi. Kino gihe cy'abakristo tubona hano nticyamaze igihe kirekire, ibi bihe ntivyamaze igihe kirekire. Uyu Pawulo nyene yatanze ino mpanuro ikomeye cyane, niwe havuye mu nyuma yandika avuga ngo ndazi yuko ndamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramo atababaye umukuku, bazozana inyigisho ziroga zitari z'ukuri. Kandi rero aravuga vyeruye ati mwemu aravuga ibizoba mu gihe cy'iherezo. Turavye ivyo vyose urashaka gusoma igice ca kabiri, Timoteo wa kabiri igice ca kabiri, kugira ngo urabe izindi mpanuro zindi duhere ku murongo wa 14. Timoteo wa kabiri igice ca kabiri murongo wa 14 ngo wame wibutse ivyo ubiyanikirize mu nyonga z'Imana, ntibarwanire amajambo kuko bitagira ikimazi bigwisha abumva. Niba Imana ivugana natwe biciye mu ijambo ryayo, maze uwundi muntu akaba yifuza kugira ibihari, kuzana ibihari, akaba ari umuntu yifuza kuzana ibihari, umuntu nk'uyo ntiyizera yuko ari Imana yavuganye nawe. Niba Imana yavuganye natwe, ntibikeneye ko twiriwa turaharira tuzana ibihari duharira n'abandi ku byerekeye ijambo ry'Imana. Dusigara turi abantu bashima Imana mu mitima yacu, niba dukeneye kwiga turabiharira ko, ariko gusa turizera n'imitima yacu yose kandi tukavyakira ivyo bintu, tukakira ijambo. Aho abantu bafashe ijambo ry'Imana kugira ngo bashobore kuriha bakarigira nk'icyitwa cyo gushobora guharira, muri ico gihe ivyo bigwisha abumva. Mbega ivyo si ukuri none? Murashobora gufata ijambo iryo ari ryo ryose, ijambo ry'Imana iryo ari ryo ryose, haba itangura igice cya mbere umurongo wa mbere, ibyahishuriwe hano 42 umurongo wa nyuma. Turabona yuko twese hamwe turashobora kubona yuko buri jambo ry'Imana ni ukuri kuzima kandi ntirigira karohe. Bitebuke tuzobona ugushitswa kwayo twavyemera twavyanka tubwirizwa kwemera yuko ivyo Imana yavuze vyose ari ukuri bibwirizwa gushika kuko Imana irazi ingene ibintu bizogenda nige biba bitarashika Imana ibizi ikintu bizogenda murongo wa 15 aravuga ngo wamugira umwete wo kwiyimana nk'uwamaze kurama nk'umukozi atarinda guteterwa aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri iki ni kintu cyangumye ku mutima kuvaho nizereye niba ntegerezwa kuvuga ijambo ry'Imana ntegerezwa kubikora ku buryo ibyo bintu mvuga bishobora guhagarara imbere y'Imana atari ibintu bishobora guhagarara imbere y'abantu gusa ariko bishobora no guhagarara imbere y'Imana kugira ngo nshobore kubibwira abandi ndabivuga ijambo ry'Imana ndarivuga ijambo ry'Imana ry'ukuri ijambo ry'ukuri nishobora kurivuga neza uko riri ubu rero abantu yakaduhanura ka impanuro zirabandanya hano ku murongo wa 16 ngo ariko ibihumanya by'amajambo y'ubusa ubizibukire kuko ababivuga bazoshishikara inzira yo kutubaha Imana sivyo baguma bashishikara inzira yo kutubaha Imana barashobora kuvuga Imana uko bashaka bakavuga ibyo bashaka byose ku ijambo ry'Imana nimba babikoze bariko baraharira nimba biha uburenganzira badafise n'ibindi Imana ntiba iri mu ibyo bintu kuva kuba gitangura n'ibiri mu ibyo bintu nico gituma ibyo bica bizana bikwega ibi bintu byose dusomye hano abantu bagashishikara kutubaha Imana bakaja kure y'Imana hano aravuga kandi ngo amajambo meze nk'igisebe cy'igitema ariko ibyo byose twaramaze kubirengana twaba tukibikoze iki mu itanguriro 22 hari ijambo Aburahamu ijambo rivuga kuri Aburahamu kubijyanye n'ivyabereye ku musozi Moriya nashaka kubisoma nongere ku vyo twavuze kuyinga uheze twarabivuze ko hano mu itanguriro 22 umurongo wa mbere itanguriro 22 umurongo wa mbere hanyuma yivyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati sabwe iramubwira iti ge ati endajana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene uje mu gihugu cy'i Moriya umutangire yo kwikimaza cyo koswa ku musozi nzokubarira umurongo wa kane nawo nyene n'umurongo wa nkenerwa cyane ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure ngo gatanu nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigarane iyi ndogoba hano twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke ukwizera kwa Aburahamu aha turabona kugaragaye hano mu majambo ukwizera kwa Aburahamu kugaragara hano nk'uko yavuye gushira mu bikogwa mu nyuma Aburahamu yarazi kwabwirizwa gutanga Isaka kw'ikimazi kuko nivyo yari yategetswe uko niko yabwiwe ngo nuko niko yabwiwe ngo mu ntangere rw'ikimazi cyo koswa murase rico ikimazi cyo koswa ni kuvuga icyo kimazi barakibaga hama kigaturizwa n'umuriro ibisigaye bikaba umunyota byagenze gute uwo muntu w'Imana cyabwira imikangara yiwe ngo nimusigare hano ngo imusigara ni indogo bwa hano twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke yarazi yuko abwirizwa gutanga uwo mwana kw'ikimazi yarabizi neza. Aburahamu yarazi neza yuko Imana yamuhaye isezerano, iramubwira ati muri Isaka amahanga yose ntazoheza, ati amahanga yose ntazoheza girigwa n'ibindi n'ibindi, kandi ngo urubyaro rwe abamukomoka ko bazoba benshi. Yarazi neza yuko ati naho nokwica uno mwana wanje agapfa nkamutanga ikimazi cyo kozwa, hagasigara iminyota gusa, Imana izomungarurira. Kandi twese ko turi babiri tuzogaruka, twese turi babiri, kuko n'ubundi twavuye mu mukungugu, kandi uwo mukungugu irashobora kuwuhindura mwundi muntu. Uko ni ukwizera umuntu adashobora kuvuga mu majambo gusa. Aburahamu yitwa kandi sokuru w'abizera, sekuru w'abizera. Murabona uko ibintu bimeze. Aburahamu ntiyizera ibyo aribyo byose. Aburahamu yizera, yarizera kuzuka. Yarizera yuko hamwe yatanze Isaka kw'ikimazi ko azokongera kumuhabwa. Yarashobora kuvuga ati tugiye gusenga hariya turaheza tugaruke, twebwe twese uko turi babiri tuzoga, turaheza tugaruke. Mbega ijambo ryiza, mbega ukwizera bakundwa! Imana yari yavuganye nawe, kandi tubwirizwa kuvuga tukabisubiramo ko Imana natwe yavuganye natwe. Nimba atari uko ntitwabaye turi hano kuno mugoroba. Hari igihe umengo umwami wacu abo yahamagaye abacisha mu bigeragezo bikomeye cyane, anacishamwo abandi bantu, ibacisha mu bintu abandi badacamwo. Reka baca mu bintu bose barabicamwo. Reka dufate nk'aba bantu b'Imana, turabona Aburahamu n'akaroro keza. Ninde yari gushobora guca mu byo yaciyemo? Ninde yari gushobora kwikora ibyo yaciyemo? Ariko Imana yari ifise inzira iriko iramurongoramwo. Ninde ushobora gutahura inzira z'Imana gahemba? Ninde ashobora kubitahura? Ninde ashobora kubitahura? Imigabo yayo ntishobora kubariritswa n'inzira zayo ntizigira kehe. Abaroma 13:33, nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko n'ibyumviro vyiwe vyitanguye ivyacu n'inzira zayo zitanguye inzira zacu. Ninde ashobora gutahura ivyo bintu vyose? Turabona hano ku murongo wa 13, maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza inyuma yiwe, ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga kw'ikimazi cyo koswa mu gishingo cy'umwana wiwe. Narabivuze kwinga uheze, imfizi y'intama n'intama ingabo. Aburahamu rero yabonye ijya ntama imeze nk'aho igereranya Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, maze acyarayizana arayitanga kw'ikimazi. Muri icyo gihe umwana we yarashoboye kubanda yabaho. Turabona yuko igihe Mose yahamagara Abisirayeli kugira ngo ashobore gusohoka ave mu buja, Imana yaramubwiye ati, yaravuze ati reka umwana wanjye w'imfura, reka ndabisome kugira ndabivuge neza, kuko burya sinshibuka ibintu nk'uko byari bimeze kera. Turabona rino jambo ngo reka umwana wanjye w'imfura agende. Ijambo umwana w'imfura ryavuzwe igihe basohoka. Nibaza ko biri hano kuvayo igice cya kane umurongo wa 22. Ngo kandi uzubarire Farawo uti uku nikora hagize ngo Isirayeli ni umwana wiwe w'imfura. 23, kandi yarakubariye ngo rekura umwana wiwe agende aje kumusaba. Kandi mwarabisomye mu nkuru za Aburahamu, niho rero Imana ivuga ngo imubwira ngo umwana wawe w'ikinege, umwana wawe ukunda. Aburahamu yari afite abahungu benshi, ariko Imana ikamubwira ngo umwana wawe w'ikinege umwe ukunda. Hano rero Israheli ngo Israheli ni umwana wanje, umwana wanje w'imfura, ngo rekura umwana wanje w'umwana wanje. Munyuma rero umwagazi w'intama warakerewe kubw'abana b'imfura bose, kugira ngo abana b'imfura bashobore kuma bazigamwe. Turashobora kuvuga ibintu vyinshi, turashobora kuvuga ibintu vyinshi. Turi hano kugira ngo dushobore gusenga kuno mugoroba, kugira ngo turondere mu nyonga z'Imana, dushobore gutahura kugomba kwayo uko iducishamwo naho bigoye. Kumbure ko icyo bakiza ari uko twotera tuje imbere mu kwizera, kandi tugashobora gutahura ibyo dushobora gutahura, ibyo dushobora gutahura navyo tugume tutera tuje imbere mu kwizera. Hari umuntu umwe yavuze yuko burya umuntu agira ingorane nyinshi ariko aragenda, ko agenda hengama akagenda akigaragaza kwinana atagateraje imbere ntagwe, ariko aka ukamenga agiye kugwa, ariko uko rikoza kabandanya teraje imbere kuwo kwakeneye kwinana tangwa teraje imbere. Kandi baza kuna twebwe nyene niko bimeze. Bibiri iravuga ngo naho iravuga ngo imisoro naho yodende bukigwa ikaruha, imisoro y'imikangara yo kwica igatemba uhora harabahagurutsa kandi akababirenganya byose. Isa 43:31 nako ndibaza ko twe kwizigira Imana yacu ko niyo dufashije gushika hano tugeze, izobandanya idufasha. Nimba Aburahamu yaragiri yarizigiye Imana, natwe abakomoka kuri urubyaro rwa Aburahamu tubwirizwa kwizigira Imana. Rero nitwasenga uyu munsi bakundwa, tugire kumutima tugumane kino kintu, tuvuga tuti Imana iduhe amasengesho dushobora kuyizanira, dushobora kugira ibyo dusenga atari ibintu tumenyereye gusa, ariko bibe ibintu Imana ishobora gushira mu mitima yacu abari byo dusenga. Kandi nivyo dukeneye, iyo yashize ku mitima nivyo dukeneye kuyizanira, nivyo dukeneye kuyizanira mu masengesho. Kandi nkuko twama twabivuze, dusenge muri make, tuvuge make mu masengesho. Twese hamwe turashobora gusengera muhira, turashobora gusengera mu vyumba vyacu, nta numwe azi inciro dusenga kuko twama dusenga muri make ntituzi. Ariko icyo bakiza nuko twokwigira hano kubwira umwami ibintu, tukamubwira umwami ibintu mu majambo make, tukamubwira ibyo yashize ku mitima yacu kugira ngo bibe isengesho ryarwa rirongowe namwe mu Imana. Ariko ntimwigeze mwumva umengo muri ahantu haga, ariko nimwugurura iminwa yanyu Imana izoheza iyuzuze. Nimba mutazi igituma mubwirizwa gusenga, iyo mutanguye gusenga, icyo bakiza nuko mumenye ibyo muza gusengera mukabimenya mbere. Ibyo biba byiza kurusha. Imana muri icyo gihe izobiduha, Imana izobiduha. Ariko turabe hashobore kuboneka abantu benshi basenga bakoresha umwanya muto bagende bakurikirana kugira ngo mwemu w'Imana ashobore kuba hejuru yacu. Ari nivyahimbara umwami yuko akorera muri twebwe muri ico gihe. Turaza gufatanya twese hamwe kuberako imitima yacu twayuguruye imbere y'Imana. Dukoraniye hano imbere ya Data wa twese mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, mu izina ry'uwo ibintu byose byumvira, mu izina ry'uwo ubushobozi bwose buri mu ijuru no mu isi, mu izina ry'uwo byose twabiherewemo mu izina rya Yesu Kristo. Niho duhuri hano, niho dukoranye hano kuno mugoroba, dushaka kwambaza Imana. Ni Imana muri iryo zina ryo dushaka kwambaza mu Imana. Ni Imana nzima, Imana yumva amasengesho kandi ikayishura. Tugire twizigira Imana nk'uko Aburahamu yizigira Imana, twizere nk'uko nawe yizera, twumvire nk'uko nawe yumvira. Imana izo twiyereka kubw'ubuntu. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye mu mutima, ewe Mana, kubw'ijambo ryawe ryo kuduhumure, kubw'izi impanuro duhaye. Dushimire umwami kubona yashoboye kudushoboza kubona biciye mu majambo yiwe, tukabona abagwaniye ukwizera, tukabona abantu bari baboshwe ariko bakaguma bahagaze mu kwizera, ntibasubire inyuma, naho baciye mu guhamwa kwinshi bagaca mu ngorane nyinshi, bari barimwo mwami, ariko barakwizeye kuva ku ntango gushika ku iherezo. Ewe mwami, turagusavye, kugira ngo uduhe twese uko kwizera uduhe ivyizigiro ngo dushobore kukwizera dushobore kuguma kuri wewe tukwihambirire ko gushika aho tuzosobora kubona ivyo twizeye mwami nubime nubiduhe twebwe twese mwami mwami turagushimiye kubw'imiryango wagiye utwugururira mwami turagushimiye kuko wagaragaje ku ijambo rya wari kuri mu kintu cyacu mwami kuko mwami aho ijambo ryawe rivuzwe aho ijambo ryawe rivuzwe mu kuri abo bantu urabazana kugira ngo bashobore kugizera izina ryawe ryera kandi ryiza rishimwe izina rya Yesu amen.